mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Jodie ni nahazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Tubona troma z'amoko atatu hari imwe bari yaravuye kuri trotire iyo barabonye nkuko gufungwa cyangwa gukubitwa cyangwa guterwa ubwoba noneho bagahunga bakaza icyo gihe troma yabo naho iba yubakiye ariko nanone iyo bageze hano hari troma yindi yiyongeramo troma ya kutabi wabo troma ya kutagira familia troma ya kutagira kazi troma ya kutagira bagenzi.
Uyu ni Patiri Innocent Rugaragu arongoye ikigo Centre Girubuntu kiriko gifasha abarundi bahungiye mu Rwanda bafise ihahamuka kwera mabi baciyemo imbere yo guhunga. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu. Hagataho inama igira 20 y'abakuru b'ibihugu bakarere ka Afrika y'ubuseruko EAC yatanguye Arusha muri Tanzania intebe y'u Burundi iragaragara. Ariko nibanza nkababwira muri maka imbere kuja ku idonido y'izo nkuru nce ku masonga n'izindi ndabafitiye ntarinze kubabwira ko leta ya Uganda iregwa kuba yararungitse ibirwanisho muri Sudani y'umanuko irenga ku bihano umwe bwa buraya bwafatiye ico gihugu catabaguye n'intambara y'abayutse rimwe. Raporo yakozwe n'ishami ryo mu Bwongereza rigira ubushakashatsi ku birwanisho bikoreshwa mu ntambara ivuga ko leta ya Uganda yaguze ibirwanisho n'amasasu mu bihugu bishika kuri bitatu vya buraya arivyo Bulgaria, Romania na Slovakia. Munyuma birungikwa igira igisirikare ca Sudani y'umanuko n'imihari irwana ku ruhande rwa leta. Umuvugizi wa leta ya Uganda Ofwono Opondo ntiyashimye kuganira n'ijwi rya Amerika kuri ico kibazo. Nawe umuvugizi w'igisirikare ca Sudani y'umanuko ku ruhande rwiwe Major General Luro Ruyu Kwang yavuze ko ivyo bigwanisho vyaguzwe mu ntumbero yo gukingira leta ibitero vy'abayirwanya. Umunyamabanga mukuru w'ishami mpuzamakungu ONU Antonio Guterres asigura ko ONU iriko irakora ibishoboka byose kugira ngo abarwana muri Yemen baje ku meza y'ibiganiro imbere y'uko umwaka uhera. Ibiganiro bitekanije gutangura mu ndwi za Stockholm muri Suède hagati y'abategetsi ba Yemen hamwe n'abaserukira abarwanyi b'abahuti bafashwe mu mugongo na Iran. Umuvugizi w'abahuti yashikirije jo kwa kane ko uruhande rwabo rwiteguriye kwitaba ivyo biganiro mu ndwi iza mu gihe umutekano wabo ucungerwa. Ambassadeur wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Yemen Matthew Tula yavuze ko Irani ariyo ihungabanya umutekano muri Yemen kandi yatsa imiriro mu karere ko mu buseruko bwo hagati. Ibitero vya gisirikare kwa Talibani mu manuko bwa Afghanistan vyishye abanyagihugu badafise ibigwanisho barenga 25 bikomeretsa abandi 17 muri ino ndwi nkuko bishikirizwa n'umurwi wa ONU muri Afghanistan. Ivyo bitero vyabereye mu madistrict ya Glans na Nad El Ali ni mu ntara ya Helmand kandi benshi vyahitanye ni abagore hamwe n'abana. Aya makuru avuga ko abasirikare ba Afghanistan hamwe n'abanyamabanga n'abanyamahanga bafasha bakoze ibitero kwa Talibani Igazmen ku munsi wa kabiri igihe abasirikare mpuzamakungu nabo bariko bagaba ibitero vy'indege vyahitanye abanyagihugu 23. ONU itangaza ko ifite amakenga ku bitigiri vy'abana bapfa bagize ibice 55 vy'abafira muri iyo ntambara nkuko ONU ivyemeza. Intambara muri Afghanistan muri kakuru imaze guhitana abanyagihugu barenga 8,000 nkuko bishikizwa n'umurwi wa ONU muri Afghanistan ariyo UNAMA. Radio ya Amerika mukunda isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda ku FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya short waves kuri metero 25 31 na 41 ku mugoroba muca muja kuri metero 19 na 22. Ahandi mushaka kutwumva ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro iwanyu mu ntara muracumva tanko manzi ya Arusha mu Tanzania.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'Ubuseruko igira 20 yatanguye arusha muri Tanzania abaperezida batatu gusa kuri batandatu b'ibihugu bigize uwo muryango nibo bayitabiriye abo nabo ni Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda Uhuru Kenyatta wa Kenya na John Pombe Magufuli wa Tanzania u Rwanda rwaserukiwe n'umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu Richard Sezibera Sudani y'Epfo nayo ihagarariwe n'umushikiranganje w'ubudandaji mu gihe intebe y'Uburundi igaragara naho Burundi butabitabiriye iyo nama bitegekanije ku kibazo cy'amatati muri ico gihugu cicarigwa hagafatwa n'umwanzuro w'ukunge nayo matati yova mu nzira umuhuza mukuru muri ayo matati ariwe Museveni agashira habona icegeranyo c'ukunge n'ibiganiro byagenze kuva bigitangura kugera ku ifatwa nk'ivya nyuma aha tukibutsa ko perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi mu ndwiheze yari yandikiye Museveni amusaba gusivya iyo nama na waramurahira ko vyanke bikunde iba ivyari muri ayo makete bandikiraniye na mugenzi wacu Nairobi Eloge Wirikaneza
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yasavye mugenzi we w'Uganda Yoweri Kaguta Museveni ari na bahagarariye akarere ka Yase ku gihugu cyiwe cyo kongerwa umwanya wo kwitegurira kuja mu nama y'abakuru b'ibihugu b'uwo muryango yimirije kubera yarusha President Nkurunziza yandika ku munsi wa gatandatu bindi twaraye turangije yagize ati ikete ryo kuba 30 ukwezi kw'icumi ryashitse mu biro bya ambasade y'u Burundi Kampala biciye mu butumwa bwarungitswe n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'Uganda n'ayandi makungu ribona gushika mu biro bya anje itariki ya 21 z'uku kwezi n'imiburiburi nkeneye ndwimwe kugira nitegurire neza kwitabiyo nama ya yasa asigura ku mwanya wo kwitegura ari muto narigiye nama isaba kubanza gutegura no gutunganya izindi nyandiko zikenewe kugira ngo ayijemwo yongera ko kwingingo ya 10 y'ingendigenga inama z'abakuru b'ihugu bya yase itegekanya n'imiburiburi ndwi zine z'ukwitegurira inama y'abakuru b'ibihugu iruhande y'ibi president Nkurunziza yashimangiye ko igihugu cyiwe cyari cyasabye n'uko inama y'abashikiranganji yamibanzirize y'abakuru b'ibihugu nayo nyeneye kugizwa inyuma izindi ndwi zibiri Izimvo n'ivyasabwe na se Barundi ntivyanyuze Museveni asanzwe mbere ya n'umuhuza mukuru mu matati y'abarundi mwikete yamusubije kuri uyu w'Imana agira ati Ingingo ya 10 hano ntikora kuko Burundi bwari busanzwe buzi inama isanzwe nibizoyigirwamwo kuko bwaraserukiwe mu manama y'ibisata bitandukanye ayitegura yongera ko kwabashikiranganje bajejwe ibibazo by'umujyango wa yase b'ibihugu bibugize bumvikanye kukiranga misi cy'amanama ategerezwa gukorwa hagati y'ukwezi kwa gatandatu no kwa 12/2018 kandi ko bigaragara muri ico kiranga misi ku inama isanzwe y'abakuru b'ibihugu igira 20 itegerezwa kuba ku itariki ya 30 yarusha muri Tanzania bwana Museveni yashimangiza ibyo avuga akarorero aho yandika ati kuwa 13 umushikanganje w'u Burundi yandikiye umunyamabanga mukuru wa yase amusaba kongera kwingingo mu bizokwihwezwa muri iyo nama iki ni kimenyetso kigaragara ku Burundi bwari buzi iyo nama niko Museveni avuga uhagarariye umuryango wa yase muri iki kiringo yinginga president Nkurunziza mwibutsa ko bimwe mu bizokwikirwa muri iyo nama byarindirijwe igihe kirekire rwose kandi byihutirwa akamusaba kutabimbohera rutonde Museveni yemeza ko gusibye inama y'abakuru b'ibihugu bya yase bitazozanira neza uwo muryango akamenyesha ko kubw'ibyo iyo nama atanteka izokorana ku itariki yagenywe ni ukuvuga igenekerezo rya 30 ku kwezi kwa 11 yarusha muri Tanzania Yibutsa mugenzi we w'u Burundi kwibi byose yari yabitumye intumwa idasanzwe yari yamurungikiye kuwa 22 ku kwezi kuri iyo tariki nyene Museveni yari yandikiye Liberamvu Mukeko umunyamabanga mukuru wa yase yamumenyesha ko yakiriye intumwa zidasanzwe z'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ariko amubwira ko atana kimwe kizohinduka ku rutonde rw'amanama atangurira inama y'abakuru b'ibihugu n'iyabo bwite Yari yamubwiye kuri inama y'abubahwa izoba ku matariki ya 25 na 26 iyo umugwi integuro ikaba kuwa 27 iy'abashikiranganji kuwa 28 abakuru b'ibihugu bagashika kuwa 29 maze bagaca bagira inama yabo bukeye Kuri uyu wa mbere ibiro by'umunyamabanga mukuru wa yase byasohoye itangazo bivuga ku inama y'abakuru b'ibihugu atagisibya izoba ku itariki yashinzwe risigura kuyo name ya mirongibirizo kuibanda hanini kuisi nywa jama seza na tandukanye ibijanye nukura hinzitizi mwihana hana jibi churuzwa hamwe nukwe meza umuderi umujangwa politike wa yas. Muri inama ikibazo cy'indyane za politike zadutse mu Burundi kuva mu 2015 cyari mu bizohigirwa nk'uko muhuza mukuru muri ayo matati n'icegera ciwe wiya mu Mukapa babitangaje ku 19 ku kwezi igihe Mukapa yarahejeje gushikiriza icegeranyo cy'ibiganiro vya nyuma yaheruka gutunganiza yarusha leta n'umugambo uri ku butegetsi batavyitavye kuva ku itariki ya 13 kwezi kwa 5 mu 2015 ari yarusha muri Tanzania agahagwa gukomborwa nakagwi k'abaserikare na polisi inyuma y'imyerekano yo kuyamiriza ikindi kiringo ciwe yari maze indwi zibiri yagirizwa n'abatavuga rumwe nawe ko gihonyanga amasezerano yarusha nibwizwa nshingiro ry'u Burundi president Nkurunziza amaze gusubira gusohoka igihugu incuri imwe yonyene. Hari kugenekerezo rya 20 ukwezi kwindwi uyu mwaka uheze aho yaje mu ntara ya Ngara ihanuruye no Burundi muri Tanzania nyene akaba yakiriwe na mugenzi we John Pombe Magufuli. Eloje Wilikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Eloje Wilikaneza rakenuye kuri ibyo byose atwihukije byari mu makete president Museveni hamwe na mugenzi we Burundi Nkurunziza bandikiraniye ivyo nama rero ya 20 biza kuvamo turaza kubigaruka ko makuru yacu yo hanyuma ariko amakuru turiko dukora Arusha nuko muri kano kanya bariko babonana mu mwiherero abaserukiye ivyo bihugu bitandukanye mumvise ko kuba president batandatu batatu gusa aribo bariyo. Impunzi z'Abarundi zirenga ijana ziri Kigali mu Rwanda nizo zimaze kwitura ikigo kibafasha abahuye nihahamuka kwera mabi bakorewe imbere yuko bahunga igihugu cabo. Ikigo kibakira kivuga ko abamaze kucitura ari abari bapfunzwe ababuza babo canke abahohotewe bigatuma bagira ihamuka. Ico kigo citwa Centre Girubuntu cemeza ko ari abamaze gukira kuko bakiriwe bakongera bagakurikiranwa n'abahinga bazi kuvura ihamuka. Mugenzi wacu mu Rwanda Pierre Claver niyo nkuru adufite ibindi kuri ino nkuru.
Ikigo citwa Réseau Africain pour la Paix, la Réconciliation et le Développement Durable kizwi nka Centre Girubuntu kiri mu kigo cabihebeye Imana Centre Christus i Kigali cavutse mu kwezi kw'indwi uno mwaka gitanguzwa n'abapadiri ariko ubu harimwo impunzi z'Abarundi barimo abigisha muri kaminuza ivyerekeye politike hamwe n'abadokteri b'abaganga. Intumbero yacu no gufata mu mugongo kwitaho no gufasha impunzi z'Abarundi zahuye nihahamuka biturutse ku mabi bakorewe imbere yuko bahunga. Inyuma y'amezi ane ico kigo kivuga ko kimaze kwakira impunzi z'Abarundi zirenga ijana bahuye nihahamuka. Padiri Innocent Rugaragu atwara ico kigo Centre Girubuntu aradondagurira ijwi rya Amerika ubwoko bw'ihamuka bamaze kubona.
Tubona trauma z'amoko atatu harimwe bari yaravuye kuri trotile iyo barabonye nk'uko gufungwa cyangwa gukubitwa cyangwa guterwa ubwoba noneho bagahunga bakaza icyo gihe trauma yabo nahiba yubakiye. Ariko nanone iyo bageze hano hari trauma yindi yiyongeramo. Trauma ya kutabiwabo, trauma ya kutagira familia, trauma ya kutagira kazi, trauma ya kutagira bagenzi. Hakongeraho n'indi trauma y'ubukene. Ubuzima bo baramenyereye kubamo kenshi bari ubuzima bwiza ahantu baza bagasanga ubuzima burahindutse. Ubwo nabwo hakiyongeramo iyo trauma ya kutagira ibintu bisanzwe byo kurya bihagije, amafaranga ahagije yo kujyana abana ku ishuri, amafaranga yo kwivuza, amafaranga yo gufasha abagenzi n'abavandimwe barasigayeho baturutse. Hakaba na trauma politique kumva uko badashobora kuparticipa mu gihugu cyabo. Hakabaze rero na kwiheba bisanzwe byo bibaye bigiye muri spirituel kumva ati hari Imana yeba igihugu cyarandekuye n'Imana yarandekuye.
Kugira ngo izo mpunzi zifate ingingo yo kwitura ico kigo, bamwe muri bo baba basa n'abamaze kwiheba batagitora n'agatiro. Yamara Padiri Rugaragu asanzwe ariwe Padiri mukuru w'ishengero Katolika rya Kristus avuga ko bagerageza kubitaho gushika bagarukanye icizere cyo kubaho.
Kakubwiye ati ngiye ntabwo nyishobora kuryama ntabwo bishoboka. Iyo ndyamye mpita numva za nduru ya mipanga nkubaza nkoni bangu bitaga ati nibyo bigaruka. Hari nabaza kuvuga ati ngiye yonje nkafata 30 minutes muri chapelle cyangwa 40 minutes ndasinzira. Ako naba niwe wanje ijoro ryose ntazasinziriye. Nakumva ko mfite ahantu bashobora kunyitaho mfise ikibazo. Ati numva nshobora kuryama ngasinzira. Itromo ko babarayigize kiba cyarabiyibateye ntago ibaraje umunsi umwe. Nakwivura nuko twifashisha mu postcroge hari umu professeur wize science politique ushobora guhuza amateka yabo ya politique ya mu Burundi ya muri Grand Lac ya mu nange nk'umupadiri nkagera rolo yange spirituel akuretse na yo role spirituelle nize resolution de conflit ubwo nange ndabafasha aho ngaho hagati nkabwiye nize conflit bundi conflit nkije mari giye kingana gutse ushaka kuplanifya ubuzima bwawe ugomba ku planifya hari giye conflit nkishura gutinda ikamariye imyaka na gushobora kureka guplanifya ubuzima bwawe uvuga ngo izarangirejo
abiturico kigo iyo ari bantu nikora baronswa n'udufaranga two gutunganya imigambi mito mito yo kugerageza kwibeshaho mu buzima bw'impunzi na ico kigo cashenzwe kubera impunzi z'abarundi ukirongoye avuga ko n'izindi impunzi zituruka mu bindi bihugu nka Kongo canka handi bibonetse ko bafise ibimenyetso byihamuka bakigwa
iki kigo nacyumvire cyane cyane kubera impunzi z'abarundi akora n'izindi impunzi nk'isaba ya Sudan barahari hari izindi impunzi z'abasomali baratujya tubabona ngaha impunzi z'abakongomani tujya tubabona ngaha turashaka ko abandi banyarwanda abandi barundi abandi bantu bose bari mu Rwanda bafite ubushobozi ko bashobora gutangira initiative nkize ntago 1600 ari benshi cyane ku buryo tutashobora kubageraho cyane cyane bababaye cyane dushobora kuba twabageraho kandi tukabagirira akamaro hanyuma dufite n'indi groupe ya microfinance kuko hari abatwaganiriye nabo cyane cyane nk'aba mama baravuga bati twebwe trauma ya mbere ikomeye no kutabona icyakurya no gukene tubaha inguzanyo y'ibihumbi 300 buri muntu abo dufite 20
gushika ubu haracyakirwa barundi bagize hamuka baba mu bisagara cyane cyane Kigali n'ahandi nka Muhanga Gisenyi na Nyagatare ya Mara Centre Girubuntu ivuga ko ifise umugambi wo kwagura amarembo gushika mu makambi y'impunzi Pierre Claver n'inkuru Kigali kubwijwe rya America
Pierre Claver n'inkuru nawe nyene arakinuye inkuru iwe mukongera mushaka gusubira kuyumva muja kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com hama mukaraba ahanditse ikiganiro iwanyu mu ntara tugume mu gihugu cy'u Rwanda tubibutsa ko rwemeye ko rumaze kwakira abahoze arabarwanyi mu mutwe wa FDLR n'abagize imiryango yabo bababa igihumbi barimo abatahutse ku bushake n'abatahukanywe ku nguvu imwe mu miryango ya politiki n'amashahamwe y'abanyarwanda adaharanira inyungu za politiki akorera hanze y'igihugu yari yatabarije abo bantu bakiri muri Congo asigura ko uburenganzira bwabo butubahirijwe mugenzi wacu hano Washington DC Placide Magambo yavuganye na Pascal Karinganire hatwara komite yihariye ikurikirana ibibazo by'impunzi z'abanyarwanda abaha muri Leta Zumwe za Amerika bagaruka kuri ico kibazo.
Mu by'ukuri bacyuwe ku ngufu bariya abantu basabwe gushyira intwaro hasi safe imyaka 4 SADC ifatanyije na MONUSCO na guverinoma ya Kongo ariyo bita RDC bemeye ko bagiye kuganira cyangwa se kubaza guverinoma y'u Rwanda ikagirana ibiganiro na bariya abantu kugira ngo bumvikane ukuntu bazataha mu mutekano uko byifuzwa ubwo ibyo rero SADC na MONUSCO barabyirengagije ahubwo bo batangira kuorganiza kwakira ku ngufu kandi banabikoze nabi nabyo uko babanje kubicisha inzara ngo kugira ngo barebe ko bahitamo gutaha bakajya mu Rwanda ku bushake bwabo babuze icyo barya abasirikari ba Kongo barabasahura donc bakoreye ibintu bya furambi kugeza noneho ku munota wa nyuma aho bapakiye amakamyo bakabacyura
haraho muvuga ngo SADC na MONUSCO ibizababaho bazabyirengere mwaba mufite impungenge ko hari ibibazo bazagira bageze mu Rwanda
dufite ibibazo cyane kubera ko no abantu bacyuwe ku ngufu umuministre w'itangazamakuru wa Kongo witwa Mende aherutse gutangaza ngo bari abantu ngo bagomba gutaha mu gihugu cyabo ngo bavuye bakoze genocide donc urumva ko batangiye kubashinja ibintu ibyo bintu babashinja kandi ni ibintu biturutse mu Rwanda ntabwo ari Mende n'ibyabwiwe nawe donc ni ukuvuga ko bari abantu badafashwe neza batakiriwe ne cyangwa batifuzwa neza na guverinoma y'u Rwanda ku buryo dufite impungenge nyine nabo kandi bafite impungenge zo kuba baracyuye ku ngufu kuko batabishakaga
mukaba mwumva batakurikiranwa mu bucamanza mu gihe haba harabakekwaho icyo cyaha cya genocide baba barakoze
bo kugeza kuri munota rero igihe genocide yabereye muri 1994 bari abantu nta numwe wigeze ashinjwa genocide imyaka igiye gushaka 2020 ni ubwo baramutse bageze mu Rwanda bakacya genocide wavuga ngo iyo myaka yose bari hehe kuki batabashinja ni ukuvuga ko hari ibindi baba bakurikiranyeho kubera kutabashaka cyangwa se kubashakisha imitungo yabo ibintu nk'ibyo donc ntabwo bigeze bashinjwa kugeza kuri uyu munota umuntu rero wajya kubashinja nyuma y'imyaka 2020 nukufa kwe wala wabeshira.
Uravuga kwa mugara gaza impungenge, ariko amakuru ijwi rya Amerika ryakurikiranye ryasuye aba bahoze ari abasirikare ba FDLR. Bavuga ko bakiriwe neza kugera ubu nta kibazo baragira. Mwebwe izo mpungenge muzivana he kandi abandi bo bavuga ko nta kibazo bafite?
Uramutse nawe uriyo sinzi ko wajya kuvuga ibintu wajya gushinja umuntu muhagararanye uvuge ngo ntabwo nizeye cyangwa se ntabwo anyakiriye neza. Hariya icya mbere tugomba kumenya ni iki: bakiwe ku ngufu banakubitwa badashaka kujya mu Rwanda. Kuba rero nyuma y'umunota umwe bagezeyo bakavuga bati twakiwe neza, none se wavuga ngo uri iruhande uhagarariye iruhande rw'ugucira urubanza ugira gute? Ntabwo wajya kumushinja. Ntabwo ari ukuvuga ngo bakiriwe neza cyangwa se bameze neza, kandi nyuma y'iminsi ibiri sinzi ko wajya kuvuga ngo abantu ngo nta kibazo bafite.
Ubu ngubu murifuza iki?
We ikintu turimo twifuza cyangwa se icyo twakora, uko kwifuza byo bisa nkaho ntaho bigera. Kubera iki? Kubera abantu barabatwaye n'ubundi twarasakuje ariko baranze baragenda, kandi ikibazo ni uko community international yabyivanzemo aho kugira ngo ibungabunge umutekano n'amahoro y'abo bantu. Twebwe icyo turimo dukora ni iki? Ni uko turimo tumaze kubona liste hafi ya zose z'abantu batashye, ku buryo tuzakurikira dufite abatashye, hatashye umubare n'uyu, hatashye abantu bakomoka hanaha, eske baracyariho bameze bate nyuma y'amezi atatu, nyuma y'amezi atandatu, ibintu nk'ibyo ku buryo tuzabikurikirana, tukamenya ko nibura bakiriho ku mutekano wabo waba se ukimeze neza. Icyo kindi cyo turimo dukora nihagira ubura tukasakuza tukayivuga tuti kanaka yabuze. Naho ubundi hariya nta kindi kintu twabikoraho uretse kubwira community international, ni ukuvuga imiryango ya HCR, imiryango ya European cyangwa se ya Nations Union iriyo, bagakurikirana ukuntu bari abantu bafashwe, uko bariho, uko barimo baba integre.
Love is a feeling, onje rubyumve, it's a feeling very deep. Oh yeah. Every day we sing, talk, dance in the name of love. Well, do we do real? Are we real? They can't fit to cover, leave a proof now. Yeah, if it's real, yeah, it can't be. Yeah, garagaza kunkunda, execute what you say. Bivane mu magambo bishyire mu bikorwa, niba kunkunda.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni Buravan mu karirimbo kiwe garagaza. Buravan aheruka no gutahukana agashimwe kitiriwe Découverte RFI. Twibaza rero yuko aho muri inshuti bakunzi muri kumugira ibihe byiza n'Ijwi ry'Amerika mwatoye kumviriza, ni kakanya nca tubakumbuza abanyu tukabakanya ko gutasha.
Bivane mu magambo bishyire mu bikorwa, niba kunkunda. If you got love, show it. If you got love, show it.
Life is about love. Give me love, give me life. Life is about love. Give me love, give me life. Give me love, give me life. Give me love, give me life.
I love you isn't I love you. Love me, you got to show me. Talk, say, no, no, no.
Oh, yeah.
I love you isn't I love you. No. You love me, you got to show me. Yeah. Do, do, show,
show.
Yeah, yeah, yeah. Ooh, whoa. Garagaza kunkunda. Execute what you say. Bivane mu magambo bishyire mu bikorwa. Niba kunkunda.
If you got love,
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukunzi wa mbere duse ku murongo ikaze akazina kawe naho herereye. Muratwumva? Tumva agatelefone kiwe kateko karacamo muradutunga mutuburanye hari benshi turiko turarondera ko dushobora gutora ku matelefone ariko ntibidukundire mbwa turagerageza hama turahako kanya ko gutasha Satbi nawe mu karirimbo kiwe Feel Love. Una hundi ntare imbere yawe ndinama chakabiri umpinduke undi umutima aho kwisari ko bimeze buryo umuntu ari ndi cyakunda ni wabona nkuko sheje umabarire cyane kuko kwisina uri perfect jiwe nawe turabantu. Bébé, soyez joyeuse. Et surtout quand vous êtes avec moi. Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ndi mukunzi w'Ijugi Amerika akazina kawe naho uherereye? Minosa uherereye he? Ugashaka gutasha abandi no munsi? Minosa uratwumva? Muhinga bw'ivyuma turabona hari ko araba ikibazo cama telefone mudutunge mutuburanye. Inosa uracari ku murongo muhinga bw'ivyuma ariko wambara ko ukiri ko urahari natwumva mudutunge mutuburanye nshuti bakunzi b'Ijwi ry'Amerika ariko turabandanya n'utu turirimbo dutandukanye twongera tubandanye kugerageza amatelefone yanyu aho muherereye. Rero nshuti bakunzi b'Ijwi Amerika mu kanya turahava duhana gahindukereka imbere yuko dusezerana ngende ndabibukije ko inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruka igira 20 yatanguye arusha muri Tanzania ha perezida batatu gusa kuri batandatu b'ibihugu bigize uwo muryango nibo bayitabiriye abo nabo ni Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda uru Kenyatta wa Kenya na John Pombe Magufuli wa Tanzania u Rwanda rwaserukiye n'umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu Richard Sezibera Sudani y'Epfo nayo ihagarariwe n'umushikiranganje w'ubudandaji mu gihe intebe Burundi igaragara na Burundi butariyo bitekanije ko ikibazo c'amatati muri ico gihugu cicari gwagafatwa n'umwanzuro w'ukungene aya matati yovana mu nzira niko biza kugenda mu gihe mwumva hari abaperezida batatu gusa reka tubirindire ariko hagataho tukibutsa ko muhuza muri ayo matati ariwe perezida wa Uganda Yoweri Museveni hava ashira habona niyo vyakunda icegeranyo c'ukungene ibiganiro vyagenze kuva bigitangura kugera ku bifatwa nk'ivyanyuma tukibutsa ko perezida Pierre Nkurunziza mu ndwi heze yari yandikiye Museveni amusaba gusivya inama na waramurahira ko vyanke bikunde itegerezwa kuba kuri uno wa gatanu tuza kubandanya turikurikiranira hagufi. Mwakoze nshuti bakunze kubandanya mutwumviriza Ijwi Amerika. Yakoze Macbiri ya Bero yegeranije amaji hamwe na ingenieur Patrick yamufashije muhiga bw'ivyuma na Lidiane nahazwe tuzongera kuwa mbere nkaho twatanguriye tubasigiye kano karirimbo Adi Top Kamedi.
You're so perfect. Let me tell you something, baby. Flex, baby. Dance. Life is too short. Relax.